Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri. Muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni ku cyumweru. Dutangire ibiganiro byacu byo mu gitondo tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Etienne Karekezi, ndabaramukije namwe mwese muri kino gitondo cy'umunsi wa Mungu. Dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaraye rimenyesheje ko rifashe ingingo yo guhagarika icese imfashanyo zagenewe gufasha icyo gihugu mu bitero byo kurwanya umugwi w'abagwanyi bari muri icyo gihugu. Bakavuga ko abajenerali icyo gihugu cyageneye kuyobora icyo gikorwa cyo kubagwanya abo bagwanyi ba FDL bagirizwa ibyaha byo guhohotera kiremwa muntu. Ku munsi wa gatanu, umutegetsi wa ONU yavuze ko bari bahaye Congo ikiringo cy'indwi zibiri kugira yirukane General Bruno Mandevu na General Fall Sikabwe, ariko ku icyo kiringo cyarenze atangingo ifashwe. Umutegetsi wa ONU yavuze ko bamaze kurungikira makete amenyesha leta ya Congo yuko bahagarise izo mfashanyo. Nyuma yaho FDLR tubahirije itariki yahawe ryo gushira ibigwanisho hasi mu kwezi kwa mbere, ONU yasavye gukorana n'igisirikare cya Congo mu kugwanya uwo mugwi. Yamara naho perezida wa Congo Joseph Kabila yemeye ko abasirikare ba ONU bajeje gucungira umutekano bafasha, yamenyesheje ko igisirikare ciwe aricyo kizoyobora ivyo bikogwa byo kugwanya FDLR. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yaraye ahaye itegeko abasirikare b'igihugu ciwe kubahiriza amasezerano y'agahengwe yaraye ashizwe mu ngiro saa sita z'ijoro riheze nyuma y'intambara ikomeye yari iri mu buseruko bw'igihugu ciwe. Mu itangazo yashikirije saa sita z'ijoro, umushingantahe Poroshenko yavuze ko nk'umutegetsi wa mbere w'ico gihugu yipfuza amahoro, ariko hakagabisha abagwanyi bashigikiwe n'Uburusiya kutarenga kuri ayo masezerano. Umukuru wabo bagwanyi mu gisagara cya Donetsk amenyesha ko abagwanyi biwe batazoreka abasirikare ba Ukraine ngo bave muri ico gisagara mu kiringo cy'ayo masezerano yagenewe. Ingingo z'ayo masezerano yafunzwe mu gisagara cya Minsk zisaba impande zompi guhagarika ibitero. Iyo ngingo yubahirijwe, impande zompi zikarekurirwa kuva muri ako karere kariko karaberamwo intambara ikomeye. Inama ya ONU yimirije guhura kuri uno munsi inamijejwe umutekano. Intumwa za ONU zikavuga ko ibihugu 15 bigize ku kanama bigiye gufata ingingo ku nteguro yimirije.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi hano ku ijwi rya Amerika I Washington DC. Mbibutse karimwe mutwumva kenshi ko dufite programu yo kumugoroba kuva isamaya n'igice kugera saa mbiri zo kumugoroba ku mirongo ya FM 104.3 ndetse no kuri radiyo inshuti ya bose ku murongo wa FM 88.3 I Kigali mu Rwanda, ni ku wa mbere kugera kwa gatanu. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubukungu no kwishakira imirimo cyitwa Tujahe mu Kirundi, kiza kugeza isa 12 zanyu aho Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Ikiganiro Tujahe gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Mugenzi wacu arakoze kutugezaho aya makuru muri make. Muracyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho ngiki cya kiganiro Tujahe.
Tujahe.
Wehujahe. Mbega nyine Tujahe.
Inyishu ni mu kiganiro Tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteza imbere. Tujahe ugishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ikiganiro tujahe umuriro wiyadukiza uronona ibinyabuzima bitari bike byongeye ingaruka ziba nyinshi ku buzima bw'abantu mu bicanye n'imibano hamwe n'ubutunzi ugusubiza itoto urudandazwa n'igikorwa gisaba kigoro gahambaye ivyo bikaba ngombwa ko bajeje ubudandaji mu ntwaro n'abadandaza ubwabo bakorera hamwe kugira ngo urudandazwa rusubire mu bihe no mu buryo bushimishije ivyo bitabaye uko ingaruka zihambaye z'ubutunzi zishobora kwibonekeza na cyane cyane mu ruhererekane rw'ibidandazwa n'ibiciro mu gihugu hamwe n'inyuma yacu naho atarugero rw'ivyononekaye rurashigwa ahabona sagaseseshwa rumuriko umuriro wadutse mu isoko nkuru ya Bujumbura muri nzero muri no mwaka wateye agahombo katari gato ibiharuro bimwe bimwe byerekana ko ivyari byarakingirishijwe impanuka bitarenza ibice bitanu ku ijana umuriro wadutse mu isoko nkuru ya Bujumbura wavyuye kandi ikibazo cy'uko amabanki yoshumbushwa imitahe yayo hamwe no kubandanya gukorana n'abadandaza ikibuga cha Kotebu cyagenywe ngo cakire abadandaza baburiye ibintu byabo ku isoko nkuru ya Bujumbura ibikorwa byo kugitegura ntibirarangira mu nyuma ya mezi atatu isanganya ry'umuriro ku isoko nkuru ya Bujumbura ribaye turibaza tuti mbega kuzamura urudandazwa vyifashe gute ngiki kibazo tuza kwihweza uno munsi mu kiganiro tujahe cuno munsi kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mwese ukwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyumviro vyatanzwe n'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati twogira gute kugira ngo tuzamure imitahe yacu mu bihe by'isanganya bitatuvuye ko ngizi nyishuba muha
bari bakuye nko kutoha nk'imyaka nk'itatu atauri hagitansi hanyuma leta imaze kubona yuko tumaze kwiyungunga yateza tugasura ko tukari amakore nko twahora turi
leta yo gira mashira hamwe akazana imitahe ikabaha amafaranga bagakora nka kujya kwa turame kugira ngo umuntu wese adandaje agende ari habukebuke babungukire internet ntonye
tukoraba ukuntu dukoresha udufaranga tuba dufise no twa dukya canka rutwo tuguranya canka tugashora nk'igitungwa kugira ngo turabe ko twozamuka tugashika twari tugeze cyane tukarengana
mbona ko umuntu yokora agakoresha gataye gato gato agatera imbere kuko nubwa mbere twari twahereye yaze hama umuntu afite ingwati nawe akagwatiriza bakamugurana amafaranga nko muri banki cyangwa abandi bantu babishoboye bakamwaka inyungu ntona
hajya bagiza tunga bari hanze kubazana imitayi ikomeye dufata ibidandazwa bazanye bakamenyene baza barabiha abantu bakaza babariha amahera ari uko babonaho bari
leta niyo mubyeyi wa bose niyo ari kwiye gutangura kugira icikoze kugira abanyagihugu nabo baronke ingene botangura gukorera muri ya soko n'umuriyoni umwe cyangwa imiliyoni zibiri kubera hari abatunze imiryango akosoma amahera menshi ku munsi ku munsi
seko ibihugu nka leta zunze ubumwe za Amerika cyaciye cemera gutanga ifashanyo ibicishije mwishira hamwe turame ritanga ingurane ntonto intumbero kwari uko abadandaza bato bato baburiye muri iryo soko boca basubira urudandazwa rwabo badatevye ibanki y'isi yose kubgayo nayo nyene yaremeye gufasha mu gusubira kubaka isoko nkuru ya Bujumbura hirya no hino abantu baratererezwa kugira ngo ababuriye muri iryo soko bashobore kuzamura urudandazwa rwabo kugira ngo twumve neza ukugene abantu biyungunganya kugira ngo bashobore gukora tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagize mu badandaza bahoze badandariza mu isoko nkuru ya Bujumbura Diane ijambo ni gwawe
ego ala eve hagati mu gisagara cha Bujumbura ndabona ibyicaro bishasha byaje byihomekera ku mamangazini yarasanzwe ahari. Aho naho ni abadandaza b'amavuta, impuzu n'ibindi bari. Uretse ku mamangazini n'ibindi bibanza byaciye bishingwa ahabonetse umwanya hatahora hadandarizwa. Abadandaza babaye abaye nk'abivyamwa yaba imicungwe, amandarena, inanasi, amatunda bo badandariza hasi ku nkombe z'ibarabara akaba ariho barindirira abaza kubagurira. Ukuronka umutahe wo gusubira kunagura urudandazwa inyuma y'umuriro wadutse mu isoko nkuru ya Bujumbura mu kwezi kwa mbere si cyoroshe. Abadandaza twaganiriye bemeza ko bikoze ku madeni bahawe n'abagenzi. Ahandi naho harabahabonye abavukanye. Muri bo harabemera kuriha inyungu ziri hagati ya 20% na 30%. Uwashoboye kuronka duke mu byo yari afise byaramufashije kugira ngo atangure urundi rudandazwa. Akarorero ni Nestori kubwayo yongerereje ko amafaranga yo kuguruza ikibanza gishasha hagati mu gisagara cha Bujumbura. Icyo mwomenya nuko kandi abadandaza batari bake bikoze ku bindi bibanza bari basanzwe bafise mu yandi masoko yo mu gisagara nka za Kinindo canke mu Buyenzi canke ku isoko yo kwijabe. Nibigira Jean Bosco ari mu basubiriye kunagura urudandazwa biciye mu bagenzi biwe akorera ku isoko ya Jabe.
Kenshi banke ntizikunda kutwizigira kuko turi abantu bato bato tutagira ama ya hipoteke dutanga duca tuba oblige kwiruka ku bantu bakaduhereza amafaranga tukagerageza kuza turabungukira.
Akigoro ko gushaka gusanasana abadandaza karamaze kwibonekeza mu ishyirahamwe rihurikiyemwo abadandaza b'Abarundi CFCIB. Aha twovuga nk'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abadandaza AFAB rihurikiyemwo abarenga ijana. Intumbero yari yo kugira isekeza cyo gutororokanya imita he mu bantu batandukanye. Abadandaza ubwabo basabwa guca buguruza ububiko bw'amafaranga mu ishyirahamwe Wise gishinze iterambere ry'abakenyezi bikorera utwabo ari naho iyo ntererano ica. Iryo shyirahamwe kandi ryaragabanije inyungu risaba kubasaba ingurane. Tumenyeshe ko iyindi fashanyo ishika ku miliyoni 700,000 z'amarundi imaze gushika kuri konte ya leta y'u Burundi. Ayo nayo akaba yarasahirije mu kubaka ikibanza cy'isoko gishasha caho abadandaza bazoba barakorera. Ugukorera ku mugaragaro ni nkenerwa kugira ngo umwizero uboneke mu badandaza ababashigikira hamwe n'amashyirahamwe bakukira. Ari Seremezo atubwira uko ugene babigenza mu ishyirahamwe ryabo AFAB.
Wowe ukishinga umuntu uti jewe niyemeje gushigikira naka, hanyuma tugaheza tukabafasha kugira ngo uwufasha ashobore gushikira uwo agomba gufasha ata muntu arinze gucamo hagati. Nkavuga nti nimba yatanze 50,000 vyo gufasha dafroze agaheza akaronka ayo mafaranga 50,000 ati yuko yabihawe na karita. Twebwe ico twavuze nuko uwo dushigikiye tugerageza kumukwiriza agakemanya kangana n'amafaranga 100,000, tukaba tubona yuko ya mafaranga atari menshi kandi si make ko iyo uravye uyatangura ubona yuko havuye ku mutima utanga n'uyakira tukabona yuko ashobora kumufasha mu bitari bike.
Inyungu ku badandaza batararonka ibibanza bwite ni nke. Imvo ziratandukanye, hari ukuzimba kw'ibibanza bakose kandi batari buduzi ibiciro. Itohoza twakoze yerekana ko nk'abadandaza biyomekereye ku mamangazini bashobora kuriha ayari hagati y'150,000 na 150,000 ku kwezi. Nk'uko bavyemeza, ayo mafaranga aragoye kuronka kuko nk'imvura iguye baca banura ibintu byabo. Ikindi nk'abanda ibidandazwa ku nkengera y'ibarabara nuko bama bashwiragijwe n'abapolisi. Abo badandaza kandi baridoga ko baguma barihishwa makori nk'uko byo babimeze mu bihe bisanzwe. Ku isoko yo mu Kinindo abadandaza baratubwiye icokogwa. Twumvirize Aisha Uwimana ahakorera.
Nuko bohagarika OBR igatupunguriza, urabona ko twagize ingorane nk'abaja hanze bobo tubirondera mu madorari. Idorare naho iduga ku munsi ku munsi. Kugiye muri biro deshanje ugasangana umurengera ntayuronka. Hagaze no kuyaronka usanga ari hejuru. Nta nyungu ikirimo kiretse leta igwigiyemo ikatworohereza.
Tumenyeshe ko abadandaza bashasha baguma biyongera ku masoko yo mu gisagara cha Bujumbura. Tuyisabe Jackson arongoye iryo kwijabe muri komine ya Bwiza avuga ko bashobora kuronka abayandikisha bagera kuri 20. Vyongeye amatagisi atozwa ariko arasubira kugwira nko ku bice 40%. Uko niko komiseri Simbabaje Dieudonne atwara isoko yo mu Kinindo abivuga. naho iryo sanganya ryashitse ku isoko nkuru ya Bujumbura ryatumye ibitari bike bihahombera abadandaza barahakuye icigwa. Akarorero ni nko kwigira inama y'ukuguruza ikigega gifasha kugarukira ku badandaza bashikiwe n'amasanganya batiteguriye. Umukuru w'ishyirahamwe Sijeko ry'abadandaza Audace Bizabishaka ni wabitubwira.
Nuko tugiye kuraba mu gihugu cyose abadandaza bose maze tubasansibirize umwe wese atanga amafaranga 20,000 ku kwezi, hanyuma turabe ngene niba bayatanze ari nka 5,000, urumva ko aca banki 1,100,000. Nukumbuka yuko dushobora gufasha abantu batari bake ntagire ubusubira guhomba nkuko ibintu byose byahombye muri isoko ya Bujumbura.
Tumenyeshe ko gushika ubu harabarinda gukorera abandi kugira ngo begeranye umutahe wo gusubira kwikorera ku giti cyabo.
Uyu muririmbyi Ndizeye Adolphe batazira Andikul aho avuga ati tuzobaho atakibazo nta nyishu ibaho, akaba cyane cyane ashimikira ku vyabaye ku isoko nkuru ya Bujumbura.
Umujango wa buruzi aho gufata ubwatu jabu tsababanye nabagenzi ruri yabandi ruta kwibagiye kandi ngo ingwi yishaje woyi bitumwa kagenda ahuri harabandi ntakibuza ko komera uzo havuka genda mbegu hora wibatsyo uwa mbere atobu wanyumu wanyuma na wabu wa mbere uri bukijyo kuvandi mengundi ngingo yose ufata nikinogo cyangwa ikiraro ku mujango wawe iwi yahure ngo wabuti byawe ntacho bizo fashe umujango wawe umugabo gukura ke muri bibaza gakomeza inzira yiwe ariko wiyahuye uzobu byongereje itamwe neza atakibazi nyishu ntibaho kandi ibyo byose biba kugira biducishe ubwenge ushaka bishaka tuzobaho 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 ushaka bishaka tuzobaho.
Twibutse ko ikiganiro ari tujahe cy'ijwi rya Amerika. Uno munsi turamutse twiheza ukugene ababuri ibidandazwa ku isoko nkuru ya Bujumbura ubu bari ko bariyungunganya kugira ngo basubize itoto urudandazwa rwabo. Uguhanahana inkuru ni nkoramutima mu kwerekana ishaka byo gukorera ku mugaragaro mu gihe iby'urudandazwa bitifashe neza. Byongeye byongerereza ukwizerana hagati ya leta, abadandaza hamwe nabo bose begwa n'ikibazo cy'ubudandaji. Ikindi gihambaye ni ugukurikirana ku munsi ukugene ibikorwa byo gusubiza itoto urudandazwa biriko biragenda. Intumbero binyaruka no kwirinda agahombo kaguma kaba karekare ku badandaza mbere nyene no kubaguzi. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'inyishu y'uko urudandazwa rusubira kugenda neza, tega amatwi ikiganiro mugenzanje Diane Ndonse yagize n'umuhanuzi mukuru ajejwe ukumenyesha makuru mu biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Melchior Simbaruhije atubwira aho ibikorwa by'itunganywa gisoko fata kibanza bigeze.
Ibikorwa bigeze kure, bamaze kuhaca, urabona yuko inyubako zimaze gusakagwa no hasi baramaze kuhakora neza ku buryo mu minsi iri imbere ya vuba leta yipfuza yuko irya soko yo kugurura.
Abadandaza none bazotangura kurikoreramo ryari, mubona hasigaye iminsi ingana gute?
Yipfuza yuko kuno kwezi kwa gatanu ibikorwa byose bikenewe vyaba vyaheze kugira ngo ishobore kugururwa. Ari no muri iyo ntumbero rero ariko rakubye by'amategeko kurondera ishirahamwe goyikoresha ko gya soje make yaho rikora muri gya soko yahiye
ntabwo ari soje make rero izobandanya ihakorera
soje make yakora mu soko yahiye ubu n'ukurundiriza indi societe babazi ko bica mu biga byo aperedo
ibijanye n'itangwa ry'ibibanza ryo rizokwisunga iki
kuvuga soko ihiye leta yashize amakomisi atandukanye hagiye komisi yo kwiga ingene ibyo bibanza muri gya soko ifata kibanza ingene byo tangwa ubu rero ariko baraharura ibibanza biri muri gya soko provisoire ariko rubakwa kugira bamenye ibyo bazofatira ko kugira ngo batange ibyo bibanza tukamenye ibanza bihari niho tukovuga tuti nabazobironka abatazobironka namo
mbega no nta kindi kibanza kiriko kiratunganywa kugira ngo ibibanza byo muri gya soko yo ku kibanza cha kote mu gihe bikeshe kugira ngo abadandaza bose bashobore kuronka ko tubona beshi basanzaraye hirya no hino mu gisagara cha Bujumbura
hariho abadandaza rero bashwe guca barondera mayo masoko ari mu makomine kandi turabashimya kuko baragerageje kuyungunganya barasubira barabandanya urudandaza kandi tukadushimira nabandi baci babaha ibibanza kugira ngo nabo babandane badandaza ego iyo soko mfata kibanza izokwakira badandiza mu isoko yahiye mugabo kaga twifuza yuko ntwafise handi dandariza ko yoguma hadandariza kugira ngo benshi bashwe kuronka aho badandariza
jambo umutumire Pierre Claver Ndumwami ndabaramukije
ndakuramukije Yves
abadandaza bahishije ibintu byabo mu isoko nkuru ya Bujumbura mubona bo bigenza gute kugira ngo basubire kuvyura imitahe yabo
ibyashikiye abadandaza bo mu isoko n'ukuri ni ibintu bitoroshe mugabo hajya niho habonekera ubutware abenshi n'ukuri baragerageje uko bashoboye kose bari mu kirahandi baraja mu yandi masoko bakanka kubwirira bakavuga bati ibyo byose dutegerezwa gusubira kuvyura kunagura urudandwa rwacu bage rero n'ukuri ibyo bakora birashimishije ndibihebuye bace bagira bati aho twavanye ibya mbere ntuzovana n'ibindi muvuga ni muri bande ni muri baba guzi babo babakiriya babo bamwe bagurira
mbega none nk'ubu abatarasubira kuronka uburyo bwo kunagura urudandazo rwabo bwo kwikora kuki
nimba bagiye muri banki basubira muri banki nimba bikoze kubagenzi basubira kubagenzi nimba bikoze ku muryango basubira ku muryango cyane kuri ubu ubuhoho baja bararamenyekanye baja bazwi naho barangurira baja bazwi n'amabanki none umutahe ukomeye
murabona ko hari ko haratunganywa isoko shasha yifata kibanza mbega utazoronka mu kibanza leta yobafasha gute mu kubaronsa ibibanza
ibyo sino bijya ko sinzi umugambi leta yafitiye mugabo ari umpanura ari umudandaza ntavuga ati ntagashoboka ntaronse harya ntahandi nja nturubona abaharonka ko atari bo bahakorera abaharonka barakotesha agihambaye nuko wewe uvuga uti abakiriya banje aho bari ndahazi ibashimisha ndabizi ikiguzi kibashimisha ndakizi aho niho wokorera uronka harya canka handi uronka mu mangazini cyane mu isoko igihambaye nuko ukora kurusha abandi ukakora ufise umwete nubwira kugira ngo unagure ubudandaza rwawe
urundi umaze kubona arahagije urero dukwiye gusezerera
dusubire tumira mate mukumviriza aka karirimbo kavuga kati atakibazo nta nyishu
uvuga ikibi cyose cyabaye kugira ngo akabi nkako kibagire usha kubaza umwana muto agihoha uti kigabo gikomeye cyo kubita abandi bose azo kwishura ati ni papa niwasha kumufinde uti kigabo kigisambo kijya abandi barorera azo kwishura ati ni papa ukata gitandukaniro riri hagati yayo mungana biri ah yachuhoha aho nawe wibaza ko tudatahuri migambi yawe uwaturi isoko jesi ndamuzi chonzi nikimwe yahombe juburundi gosi nimigambi yiwe jesi ndayizi uko biri kose ndiyitera mbere ariko we wivugira mu kinyamazuru ngo niyesandi nkuko utazi cyabitumye uronkera habandi baburiye batagapfuye ntagakira
Tuzobaho dusubire duhi jambo umutumire cyikaze nzumwana nikihe cigwa abadandaza bokura mu isanga rya jumuriro byati ya gahombo ku dandaji ku isoko nkuri ya Bujumbura
icigwa nyamukuru no kumenya yuko mu cyukura akora cyose hama hariho impanuka utazi iyo ziva niyo zija wewe nyene kumenya yuko ushobora kugwara ushobora gutemba ushobora guhura n'igisita cy'imodoka rero abarundi ahanini usanga ibyo tutavyumvira kandi nkuko bavuga mu kirundi bagira bashobora guturuka buka ugataha bunyama nico gituma ico no hanura no gira nti ajya mashira hamwe bitaza assurance zijya nta kindi zikora uzitumbereye usanga n'amafaranga utanga atari na menshi kenshi twicwa no kutamenya
mwebwe rero muvuga ko umudandaza akwiye kuraba ingene aziganya umutahe wiwe kugira ngo ashikiwe n'isanganya aro ingene asubira gukora
oya so kuziganya ntuziganya ari uko habaye gisanganya ngo ushore gukora uziganya kugira ngo ibyo ukora bitere bije imbere ejo agatahe kisununure hanyuma urangure canke ukore ibirushije ibyo ho rukora ico navuga cyasirase n'amafaranga utanga buri mwaka ukabyatanze ayo muza kuyasaba ngo naratanze yansubize cyane nayo niyo yikora ko yakwima tanze muri benshi umukaba muri igihumbi bihumbi bitanu iyo hagize muri bya bihumbi bitanu hariho abashika majara tanu cyangwa igihumbi nabo bagize ingorane abo nibo asiranse yikora ko igashumbusha ivyo wahombye ariko sisuvuga ngo amwe naziganya ngo niyo garuka oya aza nayarenga biva wowe umutahe washimye kuvuga uti hamwe impanuka ishitse ngahomba ibi nibi nibi tukabwira bati natwe duhaya a ku mwaka ndagwa karorero urashaka kuvuga uti jewe ibintu byanje biri ngaho muri mangazine ni cyanki iyo nzu yanje ni miliyoni jana usanga bagusabye ku mwaka dufate nk'amahera ibihumbi jana abayatanga muri mitiwere utanga make mugabo ugwaye ntibaraba yayandi watanga baraba wewe ucugwaye bakaricuba kwa kuvuza ntibaraba yatanze ku mwaka ku mwaka
Pye Claver ndumwami ndabashimiye
ndagufimiye nanje
duha kanya abatwumviriza nzokira ntevye metode ari mu ntara ya Cibitoke yatwandikiye atubwira ko ibiganiro byacu bimutera intege mu vyakora arongera akabaza ati Mbega ishirahamwe Koderpe rihingura makara mu micafu rikorera hehe urakoze metode kudutera intege tumenyeshe metode yuko ishirahamwe Koderpe rihingura makara riherereye mu gisagara ca Bujumbura muri commune ya Ngagara quartier industriel iruhande ishirahamwe byubaka amabarabara Jetra Turiko dutera dusozera ikiganiro cyanyu tujahe cuyu munsi ariko ya mpamba ntitwayibagiye nye ni mpamba uyu munsi avuga ati
Je mu kazi ka misi yose ndakunda kazi kanyaruka mu gitondo byutse menya yuko nkora n'amavisa akazi kenshi nkagapanga ngakora kimwe kimwe kandi nkakinyarutsa naho nkorera jewe nsanzwe ndumuntu ajarakira abantu benshi nkanabitwara ko neza kugira ngo no hanyuma ugiye akagaruka azi uko agende ahantu yisanze atari ahantu ushika bakakujya umutima
ino mpamba niyo duce dusozerera ko kino kiganiro tujahe nshimire mwebwe mwese kuvyumvira mwashikirije Nibagiye na mwebwe mwese mwatwumvirije mufise ico muterera canke mutwunganira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mwijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 934 57 canke 79 988 13 Bagenzi banje Diane Ndonse yatororokanije aya majwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaragihagarariye ndabashimiye Alain If irankunda nari kumwe kuri mikro ndabasezeye nti naho utaha
Harumwizero
Ego cyane Ni mu kiganiro tujahe mwariko mushikirizwa n'ijwi rya Amerika.
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro tujahe n'isaha tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo buri cyumweru mu gitondo kuri isaha.
Dusangire ijambo.
Mwanamute neza nshuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika, mwanamute namwe kandi bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Ikiganiro cy'umunsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkundikije, tukaba tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye byo mu Burundi. Twatumiye cyane cyane ugwaruka kuko ari go kenshi na kenshi fise uruhara muri kazoza k'igihugu. Ugwaruka ni go kazoza, ugwaruka ni go rukwiye kumenya ibintu bitari bike kuvyerekeye ubuzima bwa politike mu Burundi. Turi kumwe n'umushya ntahe rero Prosper di Menyimana, tukaba turi kumwe na Maurice Ndwayo, hamwe na turi kumwe na Marius Ndavyengenge Johannes. Bashya ntahe mwese, mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Nkuko rero navuze, tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye byerekeye Burundi, aho notangurira ku kibazo ikagisani cejeje agatima Burundi, aho uruhagarara rwari rwahitiye hagati y'umurwi ujeje utunganya amatora seni hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta cyane cyane, ikagwari rukomeye cyane rwose. Ariko aho habereye inama bakumvikana ku bibazo bimwe bimwe cyane cyane nk'ugusubira kwandika abatari bashoboye kwandikwa, ico ni kintu abantu bose bashira imbere muri iki gihe. Eka umwumvikano uhari kandi n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bikaba bikorera tera kamu gasaba ko hobandanya ibiganiro hagati cyane cyane y'abatavuga rumwe na leta hamwe na leta y'u Burundi cyane umugambwe uri ku butegetsi. Nashaka mushira ntahe Maurice Ndwayo, ntanguri kuri wewe, mbega ubu mugeranije no mu minsi heze aho tuvuga ko uruhagarara rwari rukomeye, ubu muribaza ko hari akizero ko ibintu bizoguma bibandanya bigenda neza hagati cyane cyane y'umugambwe uri ku butegetsi, ibiro ikabijeje gutunganya amatora seni hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta cyane cyane.
Umwizero ukomeye cyane, turaze aho twavuye ubona aho tugeze. Umugwi ucezwe gutegura amatora, ubu turabona yuko n'imigambwe yahora yanka bimwe mu byo gukora. Turabona yuko bafite intumbero imwe n'umwizero uraboneka ku banyagihugu, kuko bumva yuko imigambwe yose ibirikiye ishyira imbere intwaro ya demokarasi, yuko babona ibintu kumwe n'utunenge twariho bariko baracara hamwe kugira badutorere inyishu. Ni ikintu gikomeye cyane bitanga umwizero w'amatora agenda neza.
Prosper Bimenyimana, namwe ako kizero niko mufise?
Nabyo ndafise umwizero yuko bigiye kurandanya neza, kuko mu bisanzwe leta y'u Burundi murabizi mu myaka iheze yariyemeje yuko igiye gushingira ku nama n'ingingo, ni ukuvuga ko n'umugwi seni nawo nyine utaba gusigara inyuma. Inama n'ingingo ni izatirizwa kurongora igihugu mu byo mu bikorwa byose. Ibibazo rero byari byashyikirijwe n'imigambwe itandukanye, n'uwo ndimo nyene muganga w'agasiyame yitrona, hariho utubazo tumwe tumwe wari washyikirije twosogwa ku bijyanye n'iyandikwa ry'abazoza mu matora. Byaragiye biratera induru imigambi n'imwe ntibyumvikana na seni, mbere iranashyira n'ijwi hejuru gusumba. Ariko rero ni byiza gukenguruka ko seni yafashe intumbero yo kuja inama n'ingingo n'abanyepolitiki, abegwa n'ibi vya politiki bose, eka mbere n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, kugira ngo igihugu gitekane, dushobore kuja mu matora atekanye kandi n'ibivuye mu matora bibe ari byiza bihumuriza bose. Nyuma rero inama iheruka kuba yateguwe n'umugwi seni mbere gifashijwemo n'abasanzwe bafasha u Burundi, irahuza abanyamigambwe eka mbere bo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike, mbere n'abasanzwe bicwa ko arabigenga ubuhunyi abo bita France Acteurs Politiques, bose barashyikiriza amakenga bafise maze baraheza biciye mu nama n'ingingo. Ariko bitanoroshega barashika ku cyumviro bashobora guhuriza ko ubuhunyi ibikorwa bikaba birarandanya neza. Tukaba dufise umwizero yuko mbere n'abatagiye batashiwe kuronka akanya ko kwiyandikisha nk'uko twari twabisabye mu Rwanda y'agasigana yitana bazohabwa akanya kugira ngo biyandikishe, ntihagire umunyagihugu n'umwe, ntihagire umurundi n'umwe adafitiye uburenganzira ariko adaza mu matora kandi yarabifitiye uburenganzira abifitiye mu gushaka.
Ego me Marius Johannes ndavyengenge ndabona bagenzi bacu bose bashima intambwe yakozwe cyane cyane nyuma yaho habere ibyo biganiro mbega ivyo byo babivuga ko amatora mu Burundi ubu nta zindi ntambamye ashobora kugira harasigaye nk'amezi nkangahe atatu kugira ngo ayo matora atangure ivyo byerekana ko atantambamye zindi zizohaba.
Ego nagiye wenda muntu mbere mwe nabo bagenzanje baje kuvuga musanzwe iyo mu kirundi bavuga ngo ababipfa n'ababisangiye ariko ntitwobivuga gutyo gusa kuko aho babipfira ni kuri twebwe, ni kuri twebwe kandi uwa mbere abigiriramo ingorane ni twebwe. Ba rero iyo numvise ko bariko baramera nk'abumvikana ntabwo ngiye mvuga ati mbese mwari murindiriye iki ngo mubyumvikane mubyumve icyo kimwe, kuko iyo bari kubavuga nk'amajambo ariko azwi nk'amajambo ugasanga uwa mbere agiriramo ingorane ko baba bazi ko baravuga uwa mbere byamo ingorane twebwe atabo tubatu. Yego umwizero ndawugira ariko nkavuga nti bandanya muto muraganira hama mureke kuruhishanya kuko hari igihe uzaba nk'umwe aremereza uwundi undi akaremereza uriya byakiziriri ibyo binane numviriza abanyepolitike bamwe bahuriye ku radiyo harimwo minani na nubyo avugira seni ariko aramusivuga ariko barakugura ari mu kiganiro abaduserukira kubera iteya bamubaza bati mbese none ibi bintu mwaduhaye mudusaba mubona bishoboka avuga ibintu z'ama karte biometrike n'ibiki ama vugira seni aramwereka ko bidashoboka aravuga ati siyakora ikintu cyoroshye amubwira ati yewe sinanka ko ibyo mvuga bishobora kuba bitari byo mugabo ntubyanke byose ubizigurire. Yego ni byiza nibazo baravugana ariko kandi bagerageze no kutaruzi no gutaremerezanya nayo ubundi amatora ubwayo ategeza kugenda neza nk'uko uwundi twari uno munsi nyakubahwa ndamwemera kabisa yarabivuze agomba kugenda neza n'icyumviro n'icyitizo ciwe agomba kugenda neza kandi bitavuye kuri umwe cyangwa uriya amatora ubwayo agomba kugenda neza. Namwebwe ngerageze no kubashyiramo nk'ubumwebafata nka mwebwe ngundi kize agira ati ngo mugerageze mutukorere amatora zimwe mwo yakora nabi ahubwo abayakora nibo bayakora nabi.
Ego uravuze ikintu gihambaye cyane rwose Johannes Mario sura fuzi kintu gikomeye cyane rwose cyo kuruhishanya gihe abanyapolitike bari kuraganira. Mbega iyo bari kuraganira mwe mubegereye murabona ko ba ingorane zose baturana biba zivuye ku mutima canke n'ingorane batura kugira ngo habe ibibazo hame hari ibibazo mu Burundi murabona ko hariho nk'ibyo bita mu kifaransa ibintu genuine.
Ngiriye ko cyo mu majyane n'ikibazo cyoroshye cyane ubu ikibazo ikintu gikunda gutera ingorane ibyo nk'ubu tuba duhagaze ku ruhande twaba ni ikintu bita jeu d'intere, si ukuvuga yuko ibyo nakagira kure abikora nabi ni jeu d'intere. Kuko nk'ubu wumvise ati banza muze murambaza imbere yo kubagira ibi n'ibi n'ibi, si ukuvuga yuko ibyo ngo mubaje n'ubundi hari igihe abavuga yuko bidakunda namweze mubiraze neza sese sinabiraze ikintu cyo gukoresha karte biometrike ntigikunda mu busanzwe ko na leta yari yagerageje ibuka ministre de l'interieur yayana agerageje nkuba ngo leta izo itanga aravuga ngo arigera no gupromita yuko ishobora kuyitanga ikaza nk'igihumbi ama biro tuba bidakunda avuga ngo igeza kuri bitanu mugo niyo rero ibyo bitanu ntiyakozwe ari ibintu benshi ushobora gusanga bisaba uburyo udashoboka mugo ugasanga nk'ubu nka wewe mumenyeshamakuru nk'ubu ndakubwiye kora igitangaro nka bimwe yagiye akora ntacyo ushobora gukora ndabizi ko ndakuruhije ariko mugabo mba nkeneye kugira unyumvirize kugira unyumvirize hama tuvugane hari igihe cyo turavugana mva mu manama cyane nkavuga ati burya rero burya reka nazo ndabireke mugabo ukora ibi.
Prosper Bimenyimana mwebwe kuri icyo kibazo umushyana Johannes Marius avuze cyo kuntu abanyapolitiki bashobora kuba baruhishanya yavuze ibintu bya jeu d'intere mwebwe iyo bari kuraganira abanyapolitiki mu Burundi mubibona gute n'ibintu by'ibinyakuri cyanke no kuruhishanya nk'uko biriko biravuga na mugenzi wacu?
Hamwe ndavuga ko ariko abivuga ndabishyigikiye ko harimo kuruhishanya ariko n'ahandi naho nk'umuntu akiri muto umujene ari muri politiki ndamubwira ko ariko politiki mu bisanzwe ikorwa kuko mu bisanzwe muri politiki imigambwe ihiganirwa yose kurongora igihugu umwe wese rero abafise uburyo bwiwe afise n'imigambi ashyira imbere n'ingene ategerezwa gukora kugira ngo ashikire intwaro ashikire gutwara igihugu. Nicyo gituma kenshi na kenshi rero nuko nyene tukiri mu bihugu turi mu bihugu bitaratera imbere cyane mu bintu by'intwaro rusange ibintu bya demokarasi usanga imigambi idafise integuro ya politiki itomoye idafise imigambi ya politiki itomoye itabona neza ingene igihugu cyorongorwa ikifatira ku tuntu duto cyane ikadadikira ku kantu babona neza ko katazoshoboka akaba ari cyo bacabashira imbere iyo ni aho ni ku ruhande rwa mbere benshi bararuhishanya bagashyira imbere ibintu bidashoboka kuko ubutunzi bw'igihugu cyacu aho bugeze tukaraba n'amikoro y'abanyagihugu uno munsi aho abanyagihugu bashobora gukura usanga mu by'ukuri karte biometrike bishoboka mu bisanzwe yari nziza iyo tuba twari dufise uburyo bukwiye dufise ubutunzi bukwiye n'imiryango ifise ubutunzi bukwiye karte biometrike cyari ikintu gikenewe cyane cyiza cyane kugira ngo tugabanye uburyo bwose abantu bashobora gucamo kugira ngo bire amatora mugabo turaje ubutunzi dufise ntibishoboka ati kuruhishanya nibyo hari uwo utabifatirako hari umunyapolitiki abifatirako agaca azirikirako kugira ngo yereke abanyagihugu ko ibyiwe ari byo byari byiza kandi birumvikana aba ari byiza mugabo ako kantu kuko igihugu aho tugeze ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'imiryango umunyagihugu wo mu Burundi aruye igiciro karte biometrike yotwara nta munyagihugu ntitwovuga yuko mirongo itatu ku ijana y'abarundi bashobora kuronka iyo karte biometrike.
Turagaruka ku mvuzo zoba zituma abanyapolitike bigenza gutyo ariko reka tubaze n'umushyira ntahe Maurice Ndwaye nawe nyine agira icyo avuze kuri icyo kibazo cyo kuruhishanya.
Jewe nta birebire mvuga numva bagenzi babivuze nka byose cyo twotahura nagomba nshigikire mwene wacu Prosper. Politike y'iwacu ngaha mu Burundi tukenye sino yita politike nicyo gituma tukunda kuyita ngo ni umukino umaze kuba umukino uraca kubiri n'ukuri uciye kubiri y'ukuri uhenda abanyagihugu mugabo twategerezwa twese kubaronderera ineza nicyo gituma mu bihugu biteye imbere politike yabo barondera ineza ya bose mugabo twebwe ngaha anye uraca ku kintu ukabona yuko iki kintu atari cyo kidashoboka mugukabwira abanyagihugu yuko ari ukuri ukabibasigurira neza ukabinjiza kandi uzi neza yuko atari ukuri nicyo gituma rero tuvyita umukino mu mukino ukoresha ibishoboka byose kugira utsinde.
Maurice Ndwayo abakina abanyapolitiki bakina uyo mukino nyene abagira iyo politiki ya gutyo mwibaza ikibi batuma n'ikihe boba bashaka gutsinda amatora bashaka ko amatora ataba ikintu boba bipfuza n'ikihe ugerageje ukaraba ukuntu wama wabona mu biganiro bagira igihe cyose bari ko baravuga ku byerekeye imigambo yabo n'indi migambo
ibintu bibiri hariho ababigira uko abayikina uko onye kugira batsinde amatora hariho n'ababigira uko kugira batobe kubera batazotsinda amatora uravye ukuntu baba bahagaze mu banywanyi mu banyagihugu n'ahandi rero hari abavuga ati tuyikine uku kumbure turashobora kuronka abanyagihugu biyongera ko dufise kugira dutsinde hari n'ababigira uku kumbure bigende nabi hanyuma tuze dusubire mu ntwaro rusange tuje ngaho twicare tugabanganye ubutegetsi n'abavuga bati oya abanyagihugu bararushe bakeneye ubatwara afatiye ku mikoro yabo hanyuma tubandanye mu ntwaro ya demokarasi icyo abanyagihugu botahura nuko ibyo bihari abanyepolitike bakora umukino wabo nicyo gituma politike y'iwacu ari umukino ukoresha abantu batazi ukinwa n'ibintazi n'abatazi ibyo bariko barakora bagatumwa n'abazi ibyari byo mugabo bobo bariko babikora mu mutekano bagatuma bari abandi babikora mu buryo butari
Prosper Bimenyimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cya politiki muri politiki niko bimeze ika n'imyereka irarekuwe mugabo mwavuze ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ko mu bihugu byose biteye imbere cyiza ari uko kenshi na kenshi bose babigira mu nyungu
z'abanyagihugu mbega ikintu cyokorwa kugira ngo uyo mukino wa politiki wandanye ariko imbere bame bashira imbere imisi yose ineza y'igihugu ubumwe bw'abanyagihugu eka iterambere y'igihugu hari nk'ivyimubiro mufite mushikiriza
ego bishikamire mushikiriza nuko abasanzwe barongoye imigambwe amashyirahamwe ya politiki eka nabandi bakurikiranira politiki hafi nuko bufasha kugira ngo politiki y'u Burundi ibe politiki iraba kazoza yire politiki y'uno munsi gusa kuko tugiye kubiraba bituma benshi bace bashyiramo inyungu z'iwabo ugasanga yagwanye yaciye hirya no hino asakambaye arondera inyungu ziwe gusa ni kubera mu by'ukuri mu barongoye imigambwe imigambwe nayo nyine ubwayo n'imigambwe mike ifise intumbero ya politiki ifise intumbero y'ingene igihugu cyotezwa imbere ico bita vision mu gifaransa uno munsi umuntu avyuka akagira ati ndashimira umugambwe kubera yavyumviri mugabo adafise intumbero y'ingene igihugu kizobacubatse mu myaka cumi mu myaka mirongo ibiri mbere mu bazungu hoho bageze mu myaka ijana ugasanga bafise programme politiki yo mu myaka ijana ingene bifuza ko igihugu kizoba kimeze mu myaka ijana aho umuntu ntaba ariko arashira imbere inyungu ziwe za politiki inyungu ziwe ubwiwe gusa nico rero gihaze ngaha mu Burundi kuko tubona neza ko uwo ari we wese agira politiki bambabarire bagenzi bacu turi kumwe muri politiki abadukurira muri politiki hariho abagira politiki bakayigira amacange nico gihe rero igishoboka cyose kirakorwa mbere naho tuba gishyira igihugu mu ngorane igishoboka cyose aragikora kugira ngo ashike ku nyungu ziwe inyungu ziwe asigekanye ariko atari inyungu z'igihugu atari inyungu z'abanyagihugu.
Marius Johannes ukuntu muri ko muravuga abanyapolitike mu Burundi aho ubona ko umengo nta vision ihari aho umenga ko byose birarekuwe kugira ngo bashikire ibyo bipfuza canke baburizemwo ibiriko biraba muvuze ibintu bihambaye cyane rwose ikintu mwotanga nk'impanuro kuri abanyapolitiki ndabona umengo musivyimviro bihambaye cyane rwose Marius Johannes ndavyigenge ikintu kirimo shikiriza n'iki
nganje ndumva n'ibyo bavuze n'ugisa duhuza twese nizere ko n'undi garuka bwo mu Burundi cyo jumba cyo kimwe kuko Burundi uburu no musi bwegejo ejo hazo barayandi maraso hazo barabandi bantu abindi politiki rino munsi yo mu ntari nyuma gatonyi ndagazi nyuma gatonyi cyangwa ko politiki yo mu Burundi kandi yo mu Burundi gutani yo mu bihugu byitwa ko bikenye kandi nkiza mu byo bihugu ibyo ku bantu bayidutegeka kuyikoresha gutyo ni politiki ya tuba tugabure ni wanka bisabe niko bikogwa ni bi bako ravuga ati ni je dente niko ikinwa ngo kugira ngo bashike ngaragira ibintu muri sagiye kubivuga hanyuma n'uyu mugenzi wacu Prosperi arasasiriye avuga nk'ibyo nyine mu bisanzwe siko politiki yagomba kugenda kuko si woraba muri dictionnaire baravuga la politiki c'est quoi c'est l'art d'organiser c'est l'art d'organiser or organiser c'est pas détruire sikuvuga ngo ni kubera ngo nk'uwo mugenzi wanjye Prosperi yapanze ibintu neza ngo je dois détruire ça ngo niho ndiko ndagira politiki no ya si politiki kandi biva he nibyo ko ndavuga baratwempoza ibintu kandi biva mu bihugu nk'icyo urimwo bihugu biteye imbere bazotubwira bati ubu rero ko batsinze amatora utegerezwa kushyiramwo nakana nakana naka ijagiibintu mbega none genda babazi ese akamaro ko gutanga n'icyo gihe bimeze gutya akamaro ko gutanga programu akamaro ko gutanga programu yo gukorerako nakahe mu gihe abazoyishyira mu ngiro atarabayizi sindumva neza nk'ubu ingene bipfuna yo sinda amatora ugacuhamagara umusenzide ugaba ari baza gushyira mu ngiro ibyo bintu
kuri cyo kibazo Mario Sejanais abarundi baragize amasezerano ibitigiri ukuntu basangira ubutegetsi
ibyo byo kuzangira ubutegetsi byari byiza mu gihe umuntu yemeye ko atazo umubwiye twebwe twagize programme iri muri Iprona nibyo twatsinze twafashe programme iyi ikore cyane ntibirwa n'angora birwa kuko ni ntayikora nije nzobibazwa wewe udavuga ngo jewe ngo ngo wa muntu mwashyiraho ngo ne kandi ari wewe wari uhari anige ni umugambi ndiko ndavuga utawumva niba ngo ibyo byose tubishyirwa hamwe n'abandi n'abari mu bihugu bizaba byo bidufasha
bamaze kubona bagati bashira mu banyagihugu no barundi yuko kugira umuntu atera imbere akora politiki mu bindi bihugu politiki siteze imbere umuntu siteze imbere umuntu mugo mu Burundi kugira umuntu aronke ikintu avuga ngo njya muri politiki
icyo ni
muri politiki mukabigwaniramo na maka ugazeza ngo ya politiki mwayihinduye mu kiri politiki isigaye
ijwe dentere wavuze ikintu gihambaye cyane rwose mari yose wavuze ati politique abanyapolitike bagira ni turatugaburi ni wanka bisabe ico ni ikintu gihambaye cyane rwose mwavuze nashaka turizeye ko n'abanyapolitike benshi bo bari ko barumviza mbega kugira iyo politique ni yabe iyo politique ariko imeze muri iki gihe mu banyapolitike batari bake mushiga ntahe prospere bimenye imana impanuro mwo habanyapolitike nize
imbere ya byose naguma manze ngire icyo muze kubyo mugenzanga yije gushikiriza ibijyanye no gusangira ubutegetsi mu Burundi ni ngendo abarundi bo nyene bishingiye bayishingiye yarusha mu masezerano akahambaye cyane kandi yashitswe ko biciye kure iyo rero iyo ngendo yafashe kugira ngo mu Burundi ntagire ikintu gisubira kuza totuma haba ikumirwa ry'uyu mugwi cyane uriye yego twosaba kubigarukako kuko nitwofatira ku Amerika
Maurice Ndwayo uravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cha politike iranga cyane cyane ahanini bikorwa mu Burundi ari turatugabure ni wanka bisabe nashaka mu gico mutubwiye impanuro mwotanga mu gihe ivyo byo bariko byifashe koko mu bajya politike batari bake mu Burundi impanuro mwobahanize
yatubwira kugaruka ku subira kutubwira kutse nayo napfuze politike y'Uburundi abanyepolitike b'Uburundi uravye igihugu aho kigeze ni igihugu gikenye gifite ubutunzi buke abakina politike aribo bategerezwa gutunganya ayo matungo make gucumenga bakeneye yuko igice kinini cy'ayo matungo kijya mu mfuko wabo kijya mu muryango wabo ugacusanga kwa gushira imbere intego y'abanyagihugu kugira ubutunzi bw'igihugu busangirwe n'abanyagihugu bose si wo mwitwarariko wabo ku buryo niyo habaye ikintu bakabona yuko burya butunzi bugiye ku wundi mugwi canke ku bandi bantu akavuga ati ntacyo ncera sinaronse ko ndabitoba byose hanyuma tubure twese naho tugeze nico mituma namwe mvuga nti yaba twese dushira imbere ineza y'abanyagihugu tukabona ko abanyagihugu dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ubutunzi bw'igihugu tusangire twese twese abanyagihugu abanyepolitike abari mu mashyirahamwe yigenga jewe nje kuvugira umunyagihugu ndamuvugire mugabo ndamukunda ntakeneye yuko ijwi ryiwe ibyo ndamuvuga ko bizonzanira ubutunzi jewe jenyine mugabo we ntaronke ico usanga rero ari uwo mugambi mugenzanze Marius yavuze ko ari turatugabure byanse bimeneke mugabo kuri kijyayo yavuze cyo gusangira ubutegetsi ni kwa kubura programme iyo umuntu yayiteguye ari umugambi watsinze amatora yari programme iza gushira mu ngiro ineza y'abanyagihugu bose nta muntu n'umwe yategeye ari mu butegetsi yategerezwa kuyirwanya kuko ayikoreye ko niyikorera niyizanira ineza abanyagihugu bose ibyo rero byo gukorera uri muri leta ugakorera umugambi nibyo tuba dukwiye gukura mu mutwe uko uri muri leta ukorera abanyagihugu ugakorera abanyagihugu giye mu mugambwe ukorera umugambwe nuko wonye cewe mu bisikuru
ivyo ni vyimbiro vyiza cyane gose mu gusozera abashinga nawe mwese turi kumwe ndabona ko ukuntu mu bona gikorwa kirangurwa n'abanyapolitike mu Burundi bidashemeye cyane rwose eka mwatanze n'impanuro ariko nagomba ku ruhande rwanyu no ku mashyirahamwe y'abakiri bato bose ikintu amashyirahamwe y'abakiri bato ikintu ugaruka gukora kugira ngo gwirinde abanyapolitike bashora kuba juragiza cyane cyane muri kigiye cy'amatora ni nk'ibihe reka dutangire ku mushinga ntahe prospere Bimenyimana
icyambere no hanura ugwanuka nuko ugaruka twebwe ugaruka twobona kazoza kacu tukamenya gutandukanya icyatsi n'uruhu tukamenya neza yuko umunyapolitike icyo ashikirije ugaruka rukwiye kurabamwo inyungu mu by'ukuri zago nzamizi rwame rushira imbere rukarumikiraro cy'abanyapolitike umuntu agwaruka rukamenya neza kwawe gutandukanya politike nziza na politike mbi, ukamenya gutandukanya imigambi myiza n'imigambi atacyo izoshika ko ari imigambi mu by'ukuri yo gusukuresha abantu kugira ngo umwe wese gishikire ku byiwe yo gusigana inkore ku maso. Ugaruka rero wakwiye gukerebuka muri kino gihe yo kwegereza yekinyi ya mamazu ugaruka umunyapolitike wese azohamagarira ugaruka gucanamwo bamwime amatwi, umunyapolitike azomuza azanye imigambi ugaruka rutabonamwo kazoza kago imigambi imigambi ejo ugaruka rutabona ko igihugu hari icyo kizunguka igihe umunyapolitike ashyizwe imbere ugaruka ukamwima amatwi. Ikindi nagomba kugaruka ko cyane cyane nshimika ni uko ugaruka rukunda gukoreshwa mu bintu by'imishamirano, ugaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byo gutuba amatora, ugaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byo kujya gutera ubwoba abatora, ugaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byo kujya kuyobya guhubya gutesha inzira abaja gutora, ugaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byinshi ingorane nyinshi zamazavuzwe zishika mu matora mu ntamba n'izose zishika twama dusanga 90% ababikoze babyagirizwa arugwaruka, tubaca dusanga kandi ubwo gwaruka rwabitumwe n'abanyapolitiki batashatse guseruka ariko bari hejuru bisumbuye. Ni byiza rero yuko ugwaruka rukerebuka, ugwaruka umwe wese ahari aherereye amenye neza yuko kuja guhiganwa mu matora si kuja gutera ubwoba, si kuja guhezayo ubundi, ni kuja gutora imigambi umuntu yatahuye akarabyo ashyira imbere. Kandi ugwaruka rukwiye gutahura yuko mu matora hategereza gushyirwa imbere ubwigenge, umuntu agatora icyo yumva icyo yakunze.
Mushyanahe Marius Johannes, namwe ikintu mwubwira ugwaruka kugira ngo wirinde abanyapolitike cyane cyane muri iki gihe cy'amatora ni nk'iki?
Yewe musanga ugwaruka icyo nuruhanuka ugwaruka nkanje jewe naramaze kubona ikintu urumvamo ni kumenya ko iyo tuzinanye nk'ubu na wewe ngundi kiki ngomba kumenya icyo tuzinanye ko njyana nyuma yacu uriye mu bya politike tugahurira muri politike kandi atari politike imwe uzoza kumbwira ngo kora ibi wateguye ibiharuro by'iwawe akararamaremo abantu hari ugwaruka rwinshi rwinshi uzosanga rudafise dufise igitapuro cyitwa karangamuntu konyine adafite na pasiporo, ugasanga wiriga uriruka inyuma y'umuntu aguhenda kuko gukora politike byari byiza niwe wambwa akora politike kubera wowe wategura aho uzoba wewe ejo uwoni ejo sihazurubari kuko biri kuza gusiga urabiye ku myaka ariko ugasanga mukumu ariko arakujyana gukora ibintu bidajyanye wewe hirya y'ejo uzosumva yaranyanitse wowe ucyuje ujya kuvundira ahantu hatanashoboka usanga ubuzima bwawe bwobaye bwiza cyane ubona gwanikora buhoro buhoro yabwishe kabisa yabwishe.
Kaduhe ijambo ryo gusozera muri Sendwayo nawe nyine atubwira ikintu ubutumwa ika impanuro yoha ugaruka kugira ngo wirinde cyane cyane abanyapolitiki mwavuga ko ari turatugabure cyanke ni wanka bisabe reka uduhe ijambo rya nyuma mushya ntahe muri Sendwayo atoye
ako nagomba guhereza ko naka ako abantu bamenyere kugangurwa kurahendwa ibe na uko ndabibona iyo umaze kukwiza imyaka iyo bita umaze kwitwa mu majwe uba ari we utegerezwa kuraba ubuzima bw'iwawe mu gihe ukoze ikosa akaba ari we ribazwa rero igihe ujya buze ngo wahenzwe kandi wari ufise ubwenge bwo gushishoza ibyo wabwiwe imbere yo gukora ukaba wamanje kuvuga ati iki kintu ngiwe n'uw'umunyepolitike.
Izo mpanuro nziza mutanze muhaye urwaruka abashinga ntahe mwese Marius Johannes Maurice hamwe na Prosper, izo mpanuro zose mutanze nizo turangirije ko ikiganiro cyacu. Ndabashimiye cyane rwose kuvyiyumviro eka vyimboneza mwebwe ugaruka mu Burundi mufise ivyiyumviro bisa nuko umengo mushana no kuzobwira kazoza keza ka politike mu gihe mukagira kuko mushira imbere inyungu zo Burundi inyungu z'abarundi bose. Nashaka kubashimira cyane rwose kukanya mwatoye kugira ngo tuganire mwakoze.
Nakota na mwebwe ndo hanyuma muri dutumye.
Nene gatane ni ibyo ko bizofasha ugaruka kwishinga
twe. Turabashimiye namwe nchuti mwese mwakurikiranye kiganiro cacu cyo munsi dusangire jambo mwakoze mugira amahoro n'umunsi mwiza.